Metes amatwi Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika nibandanye ibiganiro byaryo by'uyu munsi. Muri kumwe nanje Fidèle Niyongabo ku makuru yo kuri isaha kaze mu biganiro byacu.
Yezu yatuwe urwanda ubwo Yezu bamara kumutura urwanda hanyuma shitani nayo ikaza ikazi karwinjiramo
niba mwitegeko nshinga nta cyo babivugaho mu byanye no kwandika madini nanone ubwo baba bari bujije uburenganzira bwabyo niba bitari bibujijwe
abo n'abanyarwanda bavuga ku ngingo y'ikigo gishinzwe intwaro ibereye mu Rwanda RGB yuko utemera gukora ku madini asenga shetani iyi nkuru n'ayandi makuru yo hirya no hino ari mu ibiganiro by'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abategetsi b'u Buraya inyuma ibitero byo mu gisagara cya Bruxelles hamwe n'iganuka rya Perezida Obama avuye mu rugendo mu karere ko muri Amerika yo mu bumanuko n'iyicwa ry'umwe mu bategetsi bakomeye b'umugwi witwa Leta ya Kiyisilamu turagaruka ko mu kanya gatoya. Amakuru yo hirya no hino tubafitiye umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry ariko aragirana amanama n'abayobozi b'ibihugu b'igihugu c'ububigi hamwe n'abayobozi b'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Kerry yashikirije ubutumwa bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo kwifatanya nabo bose batakaje ubuzima bwabo canke bakomeretse mu bitero vyo ku munsi wa kabiri mu gisagara ca Bruxelles. Umutegetsi akomeye w'Umunyamerika yemeje ko Abanyamerika babiri bari mu bantu barenga 30 bishwe mu bitero vyo ku munsi wa kabiri i Bruxelles mu Bubiligi. John Kerry avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bigize urunani bifise ubutumwa ku wariwe wese yishe canke akomerekeje abasivile ataco bazira ko batazocika intege ko batazoruhuka gushika bazimanganya iterabwoba mu makungu. John Kerry yabonanye n'umushikiranganji wa mbere w'Ububiligi Charles Michel. Charles Michel yashimiye Kerry kuba yaje mu gihugu ciwe akaba yiyemeje gukora uko ashoboye kose na Amerika n'ibihugu vy'i Buraya kugira abatume ibindi bitero bitaba muri kazoza. John Kerry amenyesha ko Amerika n'Ububiligi biza byategekanije imyimenyerezo yo kugwanya iterabwoba. Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yaganutse inyuma y'urugendo mu karere ko muri Amerika yo mu bumanuko. Prezida Obama yagendeye igihugu cya Argentina nyuma yuko arangije urugendo mu gihugu cya Cuba aho yabonanye na Prezida Raúl Castro. Prezida Obama n'umutambukanyi wiwe n'abana babo babigeme babiri na inabukwe bashitse ku kibuga cy'indege cy'igisirikare kigwanira mu kirere cya Amerika cya Andrews Air Force hanze y'igisagara cya Washington mu masaha ya kare y'uno munsi kuwa gatanu. Prezida Obama avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikweze ku vyerekeye kuvuga ku bwicanyi bukabije bwakozwe mu gihe cy'intwaro y'agahotoro y'igisirikare muri Argentine yamara Leta yiwe izo hangana ngo nakahise ikoresheje ukuri hamwe no kutanyegeza ibintu. Ku munsi wa kane Perezida Obama yaragendeye ikibanza kirimo icibutso c'abasinzikajwe n'intwaro y'agahotoro y'igisirikare muri Argentine mu gihe abanyargentine bibutse imyaka 40 irangiye habaye kudeta yashizeho iyo ntwaro. Perezida Obama yatangaje ko guhangana na kahise kadashemeye bisaba ubutwari. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mubandanya kumviriza amakuru twabateguriye. Umushikiranganji ajeje kwivuna abansi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ash Carter yatangaje uno munsi kuwa gatanu kumwe mu bategetsi bakuru mu vya gisirikare w'umugwi witwa Leta ya Kiyisilamu Abd al-Rahman Mustafa al-Kaduri abonwa ko yishwe mu gitero c'indege z'ingwano za Amerika muri Siriya. Abd al-Rahman Mustafa al-Kaduri avuga ko ariwe mutegetsi azi ubwa kabiri mu gukomera mu mugwi witwa Leta ya Kiyisilamu yishwe ejo kuwa kane. Ivyo bimenyeshwa n'itangazamakuru ryo muri Amerika mu ijambo yahaye abamenyeshamakuru mu bushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwa Amerika. Ash Carter yatangaje ko atabirengaho ashobora gutangaza ku vyerekeye igitero cahitanye Abd al-Rahman Mustafa al-Kaduri. Yamara yavuze ko icyo gikorwa kijanye n'imigambi yabo y'uguhiga bayoboye umugwi witwa Leta ya Kiyisilamu. Mu ntango z'ukwezi kwa gatatu Omar al-Shishami azwi kandi ku izina rya Omar the Chechen yarishwe mu gitero c'indege z'ingwano za Amerika. Icyo gihe umushikiranganji ajeje kwivuna abansi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ash Carter amenyesha ko inteko za Amerika zishe Haji Iman umutegetsi ajejwe ikigega w'umugwi witwa Leta ya Kiyisilamu ajejwe kandi imigenderanire y'uwo mugwi. avuga ko bariko barazimanganya abayoboye uwo mugwi yamara ntiyavuze nimba yiciwe muri Iraq canke Syria canke nimba yishwe mu gitero ca America kubwo umushikiranganje kubwo ubushikiranganje buje ari kwivuna abansi bwa America Haji Iman yariko ategura ibitero vy'iterabwoba mu bihugu vyo mu burengero bw'isi. Abiyahuzi bo Taliban bagandaguye umwe mu basirikare bakomeye n'ubucungera buzima bwiwe mu ntara ya Kandahar mu bumanuko bw'igihugu cha Afghanistan. Ivyo vyatangajwe n'abategetsi ba leta ya Afghanistan no munsi ku wa gatanu. Abantu bane bitwaje ibigwanisho n'amabombe biyambise ku mibiri yabo binjiye mu nzu ya General Khan Aga mu gice cha Dand bihinduye mu kwigira abashitsi ku muhingamo wejo ku wa kane. Baciye batangura kurasa imbere y'uko bituritsa n'amabombe canke bicwa mu kurasana n'inteko zijejwe umutekano. Icyo gitero cyabaye mu ijoro ryashiriye uno munsi ku wa gatanu. Umuhungu wa General Khan Aga yarakomeretse bikomeye. Khan Aga kenshi yarakira abashitsi imuhiriwe. Abataliban bitiriye icyo gitero. Umuvugizi w'abataliban amenyesha ko umwe mu biyahuzi yagize uruhara muri icyo gitero kandi ko abasirikare 10 ba leta ya Afghanistan harimo General Khan Aga bishwe mu gihe abandi batari bake bakomeretse. Igitero cha bombe yari yatezwe mu modoka mu manuko bushiri ubuseruko bw'igihugu cha Turkiya yahitanye abasirikare batatu. Igisirikare kimenyesha ko abasirikare 24 bakomeretse igihumugwi Kurdistan Workers Party mu mfunyafunyo PKK watera position y'igisirikare ahitwa Liche mu kumuhingamo wejo kuwa kane. Abategetsi ba Turkiya bavuga ko abagwanyi barenga igihumbi bishwe mu gice kibamwo ahanini abakurd mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu kuva amasezerano yo guhagarika ingwano asambutse mu kwezi kw'indwi mu mwaka uheze. Iyi programu y'ibiganiro byacu tubyashikiza iminsi yose kuri Radio Inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www akaburungu radio yacu voa@gmail.com. Radio ya Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda. Ikigo cy'igihugu gishinzwe intwaro ibereye RGB cyatangaje ko kidashobora kwemerera gukora idini ryemera Shetani hakurikijwe amategeko n'amabwirizwa agenga iyemezwa ry'amashyirahamwe ashingiye ku madini mu Rwanda. Nivyo umumenyesha makuru wacu Asumutakabo yadushikiriza.
Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na RGB rivuga ko buri wese yemera kujya mu idini ashaka, ariko ko imiryango ishingiye ku idini ya RGB yandika ikemererwa gukora mu Rwanda ari isanisha abantu n'Imana. RGB ivuga ko idini yemera gukorera mu Rwanda ari idini risenga Imana rurema, Imana isumba byose, ikunda abantu, ikabayobora mu byiza. RGB ikomeza ivuga mu itangazo ryayo ko amategeko y'u Rwanda atanga uburenganzira busesuye bwo gushinga no gusengera mu idini buri wese yitiyemo mu gihe bitanyuranyije n'umuco mboneza bupfura w'abanyarwanda kandi bitabangamiye ituze n'umutekano by'igihugu. RGB ivuga ko kubera ibyo amategeko ateganya idashobora kwandika idini rya Shitani nk'umuryango ushingiye ku idini. Iyi nyandiko ikimara kugezwa hanze yavuzweho byinshi, yaba hagati y'abantu baganira ndetse n'abandikiranaga babinyujije ku mbuga nkoranyambaga. Benshi bishimiraga iki cyemezo, abagane n'ijwi rya Amerika nabo bemeje ko leta yashishoza ifata iki cyemezo.
Uretse no gukora Shitani ntibazigere na rimwe banemera ko ryinjira no kuri bariyeri y'u Rwanda ngo ryinjiyeyo, kuko uribuka ko Yezu yatuwe u Rwanda, hanyuma se ubwo Yezu bamara kumutura u Rwanda hanyuma Shitani nayo ikaza ikarwinjiramo, noneho rwose ni ikibazo cyaba gikomeye cyane. Rero Shitani ntabwo twemera ko ishobora kwinjira mu Rwanda. Turakishimiye cyane, ahubwo byari byaduteye ikibazo.
Byaba ari byiza batemeye idini rya Shitani kuko abenshi mu gihugu ari abakristo, ibyo byo byaba ari byiza. Ariko kandi niba mu itegeko nshinga ntacyo babivugaho mu byanye no kwandika amadini, nanone ubwo baba bari bujije uburenganzira bwaryo niba bitari bibujijwe ku madini. Kuko kwandika amadini ndumva bidashingira ku muco, yagombye gushingira ku itegeko ryaba riri mu itegeko nshinga. Ariko rero nanone nkaba numva byari uburyo idini rije guhindura imwe mu myemerere y'abantu bikaba byatera n'abantu gutekereza kwinshi yenda bakanahugira mu by'amadini ntibibuke n'imirimo no gukora
ubyakiriye gute
yewe nabishimye kuko noneho bakoze ibintu by'agahomamuno ubuntu nko gukina kwa ari nko gukinisha imana tutazaho twaturutse tutazi ikitubeshejeho abihuriye n'uburenganzira nta n'uwabona inyita byita kwaba ari ukurenga ni ukurenga umupaka se oya ni ukurenga inshuro icumi
iki cyemezo kije gikurikirana n'uko mu minsi ishize ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB cyatangaje ko hari amadini abiri avuga ko akorana n'imbaraga z'imyuka mibi shitani yasabye kwemererwa gukorera mu Rwanda maze umuyobozi umwe muri RGB yumvikana asa nk'ushimangira ko mu gihe iri dini ryaba ryujuje ibisabwa batakwangirwa gukorera mu Rwanda ku itegeko nshinga ry'u Rwanda riha uburenganzira umuntu wese gusengera mu idini ashaka iyi mvugo yakurikiye impaka maze abanyamadini bo mu Rwanda banyuranye bagaragaza uko bakwifata mu gihe iri dini rya shitani ryaba ryemeye gukorera mu Rwanda mu butumwa bwabo bwasohowe n'ikinyamakuru igihe gikorera mu Rwanda umuvugizi wa kiliziya gatulika musenyeri Filipo Rukamba yari yabwiye igitangazamakuru igihe ko ntabwo bidini rishingiye kuri shitani ryabatera ko Yesu yatsinze shitani ku musaraba nawe itorero rya DPR mu Rwanda umuvugizi waryo yavumiye kugahera aya madini akorana na shitani muri Islamu bo bavuga ko nta kiza shitani igira asumta kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
urakoze asumta kuri iyo nkuru mu Rwanda mu gihe leta y'u Rwanda ivuga ko yashizeho umugambi w'uburezi ngendegwa ko kuri bose ku buntu hirya no hino mu Rwanda habandanya kugaragaza ko abana batamashuri bavuga ko babuze amafaranga y'ikiguzi cy'uburezi ibindi kuri iyi nkuru turabishikirizwa n'umumenyesha makuru wacu Eric Bagire w'ubusa
Hirya no hino mu Rwanda hakomeje kugaragara abana batari bake batamashuri bakajya gukoreshwa imirimo ivunanye barahonda amabuye yo kubakisha abandi bari mu birombe by'amabuye y'agaciro abaroba mu biyaga n'ahandi twaganiriye n'abari mu mirima y'ibyayi ku muhanda Kigali Gatuna mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda hagaragara abana bacikisha amashuri ubukene mu miryango niyo nyirabayazana bahurizaho yo guta amashuri bagashoka mu byayi bakanahurira hagati y'imyaka 18 na 20 dutangirane n'uyu mwana w'umuhungu ukomoka mu murenge wa Manyagira camajyane
ndakubona uri muri aranoga ibyaye ufite imyaka ingahe
ufite imyaka 18
umaze igihe kingana n'icyo noga ibyaye
umwaka
ntabwo wigeze biga se
narize
wize kugera mu wakangahe
nageze mu wakane
mu wakane mu mashuri yisumbuye mu mashuri abanza none se kuki utakomeje ngo urangize kwiga
nabuze ubushobozi bwo gukomeza kwiga
kwiga si ubuntu se
nguza amakaye nza gushaka hano rero ikaye Ningira ubushobozi bwo kubona amafaranga yo gusubiraho nzasubirayo.
Umenye ute icyo uri busorome gikenewe bimenye ute.
Kubera ko twamenye gusoroma icyayi nziza mba nzicyayi nziza iryoshye tugomba gusoma natwe badusaba ni natwe tugomba kujya.
Ubwo icyayi nziza nimeze ite?
Icyayi nziza ni 2.5 do. Dore icyayi niyo nziza yingi.
Nawe mu gishanga hafi ya Maya ku muhanda Kigali Gatuna.
Njyewe nataka ku ishuri rero. Nava ku ishuri nkabona nacyo ndarya. Je mitamo kuza kwikorera mu cyayi. Mungu mu kwishuri nta nubwo nagaruka ntekeje n'igitekerezo ufite ubu mfite amabata abiri. Ubu mfite amabata abiri kandi ndigushaka kubaka inzu nk'iyo amabati 20 nyakuye hano mu cyayi. Najya usena dafite ubushobozi. Naranye gufata undi muntu ngo nshaka kujya ngo njye mu bagabo nanjye.
Umugabo kuri wowe wumva agomba kuba yujuje ibiki?
Yujuje ibisabwa. Kuba afite umugore n'abana. Ubu ngiye bafite inama ebyiri nakuye hano mu cyayi n'amabata abiri. Ndigushaka rero kubaka kuko nago nabona ubushobozi bwo kujya muri amashuri umbwiye
iyi ni imirimo isaba abana kubyuka mu masaha 10 z'urukerera bakora ingendo bagana ibyayi basibanira ibitoshye gusoroma ibyayi isumwe hariko ku bana b'abahungu
nabonye natagomeza kwiga nubundi amafaranga naho gari kuva nta nubushobozi dufite mitamo kuza kwishakira amafaranga
umaze icyo kingana iki usoroma icyayi
mazanye imyaka 6
urumva uzabisaziramo se
Oya wenda hari igihe Imana izagira ikikora nkabireka.
Ubu yabonye nse basubirayo.
Amafaranga. Ntago yawe ndi kubona rwose natazurayo numva nibi nacyo bintwaye.
Bira bintu bahetse mu mugongo babyitangoye.
Ni dusera.
Mwebwe kuki mutadufite?
Twebwe ari ikibazo. Urabona nagwa igisoro uri umukobwa dushaka kudukapa. Naho uhetse igisero maze baragondamye umwana kazakunanira kumuheka. ugasanga nabyo ni ikibazo.
Kubageze mu zabukuru basoroma ibyayi bavuga ko ari bwo buzima bw'imirimo ivunanye. Gusa ntibifuza ko byabacyo kimwe kubakiri bato. Joseph Ntuye nawe mu karere ka Gicumbi ku myaka 58 yemeza ko yatangiye gusoroma icyayi mu 1975.
Ngo batasoroma icyayi ahubwo bashaka indi mibereho ko gusoroma ntabwo ari akazi gakwiye abana.
Kubera iki kadakwiye abana?
Harimo imvune iremereye.
Umwana mutoya ashobora kuza gusoroma icyayi ataye ishuri kubera ubukene bw'ababyeyi ubu ngubu?
Hari abana baba bafite ababyeyi baba bakennye bakagerageza guta ishuri cyangwa se bitewe n'uko umwana bakeneye amafaranga nk'irari ry'amafaranga ry'abana akaba yananirana agata ishuri. Nabibona abana ugasanga umwana arimo gushaka amafaranga hirya no hino akaba yata ishuri bidakomotse ku babyeyi bikomotse kunanirana kw'abana. Ahanini mwene abo ngabo bana yapfusha n'ubusa.
Mu burezi, ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare kivuga ko imibare igaragaza ko kw'abana bagana amashuri ku myaka yateganijwe n'amategeko ikiri hasi hakiyongeraho n'abata amashuri. Bwana Dominique Habimana mu kigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare mu Rwanda aragaruka ko hagomba gushyirwamo ingufu.
Aha navuga nk'imibare twabonye yerekana ko abana bajya mu ishuri ku myaka iteganywa n'itegeko ari mu mashuri abanza, ari mu mashuri yisumbuye cyangwa mu mashuri yisumbuye iracyari hasi. Kandi cyakwifujwe nuko byibuze abana bakagiye mu mashuri abanza kuri ya myaka yateganijwe bakajya mu mashuri yisumbuye kuri myaka yateganijwe.
Bwana Habimana ati hari icyo Minisiteri y'Uburezi yagombye gukora ku bibazo by'abana batiga.
Minisiteri y'Uburezi buriya nimara kwibona niyo ikeneye gutangira kureba ese kuki hano tubona bitarimo bigenda neza. Haba hari iki kibazo wenda bakaba bakora assessment bakareba cyangwa se ashaka abana bizi bagashyiramo imbaraga n'ibizo campaign koko n'icyo kibazo gihari bakareba ukuntu bakangurira abaturage kujyana abana mu ishuri ku gihe n'iki byose no kutabajyana wenda muri iyo mirimo runaka.
Zimwe mu mpamvu abana n'ababyeyi bashyira ku isonga ku kutiga n'ubukene. Umurongo wa Leta y'u Rwanda uburezi kuri bose ni ubuntu. Byagera mu ishyirwa mu bikorwa ry'iyi gahunda hakagira ababibona nk'ikinyuranyo.
Nta buntu buriho umwana wiga ikibura mwaka nk'uyu atitunzeho inote ya 5 ubu ngubu ntashobora kukinjiramo.
Niba bavuga ko umwana yegera ubuntu kandi bakoreza umwana ku ishuri bakamukugarura ngo ntago yishyuye amafaranga ntago yazanye boredero yishyuriyeho amafaranga ese bwa buntu burahaganaye.
Imibare iherutse ya Minisiteri y'Uburezi mu 2014 yagaragazaga ko abana bata ishuri mu mashuri abanza bari kuri 12.4% naho mu mashuri yisumbuye bari kuri 14.7%. Bagira ubusa ijwi rya Amerika Igicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda.
Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Burundi amakoro atozwa mu makomine menshi muri yo ntiyinjira mu bigega by'amakomine, ivyo bigatuma amakomine adatera imbere kubera ubutunzi buba butunganijwe nabi. Ibindi kuri inkuru turabishyikirizwa n'umumenyesha makuru wacu Fidel Antoine Sabimana.
Pascal Barandagiye, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu no gukundisha igihugu, yavuze atangara ku buryo amakomine adatera imbere kandi barusuye inyigisho ku gihe.
Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukunda igihugu gufashijwe n'ishyirahamwe ry'ababigi CTB hamwe n'umugambi utwara neza, baratunganije inyigisho zitari ku bakozi bo muri icyo gisata hamwe n'ababarongoye. Ariko n'ubu hakaba hakiriho agahazi kugena abajejwe ubutunzi bw'amakomine bakora. Aha twavuga nk'inyigisho zatanzwe ku byerekeye igitabo kirimo ivyo kwisunga mu bijanye n'intwaro n'ubutunzi mu makomine. Twavuga ingene inzandiko mu makomine zitunganywa, ingene abarongoye intwaro batunganya bakongera bakagenzura ingene imirimo muri komine iriko iragenda. Igitangaje ni uko umengo utwo twigoro twose nacyo twamaze uravye ingene ivy'ubutunzi bw'amakomine vyifashe uyu munsi.
Pascal Barandagiye abona ko hari igihe babura amatari bivanga mu itunganyo ry'ubutunzi bw'amakomine bigatuma iterambere ridindira.
Umuntu ariko arasuzuma amaraporo adushikira haribonekeza intambamyi muri iki gisata zituma amakomine yama hahandi y'ibirenge kandi uburyo bwo gutera intambwe utabuze muri uko tunenge twovuga cyane cyane ibi bikurikira abarongoye intara hamwe hamwe batubahiriza ubwigenge bw'amakomine mu kwisuka mu bijanye n'ingene amafaranga ya komine ari karakoreshwa
muri iyo nama haravuzwe ko ibitasi by'amafaranga komine itoza hari aho biba ari vya magendo canke bagatanga bike kandi amakuru yatojwe Juvenal Bigirimana buramatari w'intara ya Rumonge yamenyesheje ko ubusuma bw'amatagisi bushobora kuba bukoregwa ku rwego rw'indongozi z'amakomine
amatwa asumira nuko bo bagura nyinshi hakandikwa nke zigateba guhera mugabo ziriko zirakora kuko je nibaza ko hajya ntibihende ngo ntibaba bariko baratoza amatagisi ntimubone ngo zaheze ngo ntibagiye gutoza amatagisi aguma toza aho ngomba gusigura uko murabe na hariya hejuru hariya nyeretse gurigwa en collaboration avec les administrateurs ayo mavalere communal amwe akabaya ba comptable na ba musane ayanda akabaya commune
buramatari wa Rumonge ahejeje gushikiriza icyumviro umushikiranganje Pascal Barandagiye yaciye asaba amenyesha makuru gutaramuka maze basigara bayaga mu kanyu wababo
aha rero numwanya wo kubwirana ukuri nagomba nsabe kuri iyi fase dutanguye amenyesha makuru babanze baruhuke no gutera rya vyuma birarohisha umwanya munini barafata akayaga aho duhereza turabwira turagirira umwanzuro w'ivyavugiwe ngaha
inama irangiye umushikiranganje Pascal Barandagiye yarabwiye amenyesha makuru intumbero n'ivyavuye muri iyo nama
kwari kuvuga neza ibijanye n'ingene ubutunzi bwinjira mu bigega vy'amakomine bwo kwisununura ingene gotozwa bugatozwa neza ivyo mbere inama twayitunganije kubera twari dufise amakuru hamwe hamwe amwe gatozwa aja mu mufuka akoreshejwe ibitasi vya magendo twashoboye kubereka neza yuko mu gihe bokerebuka bakipanga neza atankeka yuko kugira ngo ubutunzi bwa komine bwisununure ivyo vy'ibihano twabivuze cyane gose hari n'abamaze kubihanirwa ubwa mbere ikintu cyari gihambaye kwari uko ubwa mbere bose bikebuka n'umwanya tubasaba guhindura ingendo uzobirenga ko nawe ibihano ni ngombwa biranditse muri code penal
iyo nama ikaba yabereye mu kigo c'ishuri ryigisha ubuvuzi mu gisagara ca Gitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Radio Sud d'Amérique Washington DC Mu Burundi kandi igipolisi kuri wa gatanu cyariko kirafata abunguruza abantu ku mapikipiki ikabonga mu ntara ya Makamba muri komine ya Nyanzarak abo bariko barafatwa ni abarenza igitigiri gitegekanywa n'amategeko nivyo mumenyesha makuru wacu Fidelite Ishatsa dushikiriza
Mu ntara ya Makamba ubyo kwiyunguruza ku ipikipiki burumbirwa na benshi aho ni mu gihe hagati mu 26 ageze iyo ntara atamiduga yunguruza abantu ishikayo kiretse ku bice byegereye barabara rikuru ry'ikaburimbo riva ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba rigana mu ntara ya Rumonge aho rero mu bagana hagati mu 20 udafise imodoka yiwe aca yikora ku ipikipiki ariko rimwe na rimwe ntiboroherwa
muramubona amapikipiki mwabwa arengana
yego
iyo muyabonye mubona hariko abantu bangana
babiri batatu
kenshi mukunda kubona ari kumwe cyangwa babicaye
batatu
kenshi
yego
mini nta musubiye ngiye bona hari kumuntu umwe
batatu n'imindori ndashabonaga
abantu basanze mu zone ya Kabonga niho ku metero 10 uva ku mugwa mukuru wa komine Nyanzarake ibyo bavuga ntibayera gusema kuko ni pikipiki yetse umuntu umwe muri akarere ni gihamana ihetse bake muzo twabonye yari ifise babiri mwe izo pikipiki nzi gipolisi cyayo kirafata yamayo ntiyafashwe pikipiki nyinshi kubera ko babonye abapolisi ko rafata abahetse benshi bagenda bacira gace bagenzi babo uyu nugende ipikipiki yaje kubona ko igipolisi cyo kirafata abarengeje yiko acira gace mugenzi we bahuye pakiye abantu barenga babiri
we mapa kebito bosa ngora yo gusterera kebito bosa
yo ngera gut
ano ubise banga
kebito bosa ko no chanere
we kawo ngawo nyanza cyane majoro rero ni uri kuravuma
ya na pango
Nuzko shwe kumenya zafashwe zishika zine abanyagihugu bagenda kwizo pikipiki bavuga yuko batoroherwa ariko kubgabo nta kundi bari bugire
tuva kugenda ko kubera imodari ntigenda hakaba babantu kwanzira batatu bane
ne muravyemera
tuva kuvyemeza no tugitugira nti tuva kuvyemeza kubera iri nshike yongomba aho dushire tugomba
nimugira ubwo wabwisanganya
ubwo wabwisanganya burabaho ariko tuva kugenda uko nyene imana noweze bimenye kebe nkingenzi kwa tubishaka umuntu arakora nk'umuntu nka umwe aho babiri ari benshi si byiza
abunguruzano ku pikipiki bo bavuga ko abitumwa n'ubukene
kwe turi ni ngorane y'abakiriya turashobora kuva ngaha tugikabonga
kandi kabonga turashobora kugenda tukaje tugaruka ko nyene ducoma rero mu gihe tuba tugaruka ducoma ibwo mugati cyo tugenda dupaki umuntu aturi hi gitoro n'umuntu ashobora kugira turonke n'amafaranga ashobora gusigarana kobera nk'abonga ubu dusigaye tugenda nk'5 cyangwa 2000 tacara utwara nk'abantu b'4 ukagenda ukicara yo kabona umengo nta bakiriya bayo ukacyugaruka rero iyo atwaye umuntu umwe w'2000 ukacyukuramo amatike ya 500 usigana 2500 amaze guhomba 500 kuri essence niyo mpamvu cyo dupakira nk'abantu babiri kugira turabe ikintu twore kipera amafaranga y'igitoro amara twosigana na kugira na boss ashikiye
naho bagendesha amapikipiki bari ko barafatwa n'igipolisi kubera ko barengeje aba polisi nyine bari watuma barenga amategeko kuko nabo nyene baremera ko babarenza ko iyo bakeneye kwiyunguruza ibyo bikabatangaza kubera ko banyene gukingira amategeko bari mu bayahonyanga
aba polisi turabunguruza tarige tubakora ni kabonga tukabashikana nino kandi arige tutabaka amafaranga koko turabarenza arige rusanga rudufisa bakiriya nka babiri abanyene ukazusanga agira gatatu urumva natwe ibyo bidutangaza kubera ko botubwira yuko twebwe turenza kandi nabo nyene nabo bakora mu ibarabara usanga ari batatu kandi aba batatu bagira kwihondimo kandi muhuye nawe ufise babiri bakubwira warengeje kandi nabo nyene barengeje
amakuru twa rangwa ya polisi bakubera ngaho muri zone ya Kabonga aremeza yuko ivyo babagendesha amapikipiki ariko baravuga batayera gusema ivyo biruko mu gihe komisari y'igipolisi Nyanzara yakatamodoka ifise abarongoye komisari y'igipolisi muri aka karere bagendesha imodoka zisanzwe z'igisivile mu gihe abapolisi bato bato biyunguruza ku mapikipiki muri bamwe muri bo barasaba kunguruzwa ku buntu bagendesha amapikipiki ivyo bita lift mu ndimi z'abanyamahanga muri komine Nyanzara kera amapikipiki agera ku majenzwe 24 urongoye ishira hamwe y'abagendesha amapikipiki amotabu ariwe yitwa Bishaza Steve amesha ko bamwe bagendesha amapikipiki barenza kubera kutamenya amategeko ibyo navyo ngo agiye kubikosora muri komine Nyanzara mu ntara ya Makamba fidete ishatse y'urya America
Radio Sud America Washington DC mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha nyamara imbere yaho reka tubibutse ingiri ngongo nkuru zaizigiza amakuru twabashikirije umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry ariko arabonana n'abayobozi b'igihugu cy'u Bubiligi hamwe n'abayobozi b'umuryango w'ubumwe bw'u Burayi Kerry yashikirije ubutumwa bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo kwifatanya nabo bose batakaje ubuzima bwabo canke bakomeretse mu bitero byo ku munsi wa kabiri mu gisagara ca Bruxelles umutegetsi akomeye w'umunyamerika yemeje ko abanyamerika babiri bari mu bantu barenga 30 bishwe mu bitero byo ku munsi wa kabiri Bruxelles Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yaganutse inyuma y'urugendo mu karere ko muri Amerika mu bumanuko Prezida Obama yagendeye igihugu cya Argentina inyuma y'uko arangije urugendo rwiwe mu gihugu cya Cuba aho yabonanye na Prezida Raul Castro Umushikiranganje rero kwivuna abansi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ash Carter yatangaje no musiko wa gatanu ko umwe mu bategetsi bakuru mu vya gisirikare b'umugwi witwa Leta ya Kiislam Abd al-Rahman Mustafa al-Kaduri abonwa ko yishwe mu gitero c'indege z'ingwano za Amerika muri Syria Abd al-Rahman Mustafa al-Kaduri avuga ko ariwe mutegetsi azu bwa kabiri mu gukomera mu mugwi witwa Leta ya Kiislam yishwe ejo ku munsi wa kane Abiyahuzi ba Taliban bagandaguye umwe mu basirikare bakomeye bacungera ubuzima no gucungera ubuzima bwiwe mu ntara ya Kanda ni mu bumanuko bw'igihugu cya Afghanistan ivyo byatangajwe n'abategetsi ba leta ya Afghanistan no musiko wa gatanu igitero cha bombe yari yatezwe mu modoka mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu cya Turkiya cyahitanye abasirikare batatu igisirikare kimenyesha ko abasirikare 24 bakomeretse igimugwi PKK watera position y'igisirikare ahitwa Rice ku muhingamo wejo kwa kane Nshuti z'ijwi ry'Amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro n'amakuru twahita bafitiye kuri iyi saha ibiganiro byo muri uyu mwanya rero bigarukiye ngaha mwari kumwe na Jeff Deniyo Ngabo washize hamwe agafata amajwi y'ibiganiro yabifatu ari Maskarara tubifurije kugira impera zindwi nziza n'umugoroba mwiza mwese
This program has come to you from the Voice of America, Washington.